Imuva ni radio y'ijwi ry'America ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyarwanda wahoze mu ngabo z'u Rwanda yatawe muri yombi n'abashinzwe umutekano muri Uganda.
Robert Kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki 17 mu masaha ya saa 3 i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya Uganda. Ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo leta y'u Rwanda yabimurega.
Emmanuel Munyaneza uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziba i Kampala. Mu Burundi amashyirahamwe yigenga haranira uburenganzira bwa muntu aravuga ko impunzi zahungiye muri Uganda no muri Tanzania zihohoterwa.
Cyane mu gihugu cya Tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa, bamwe bakabatahukana ku nguvu, abandi bakicwa, abandi bakanyuruzwa.
Ahmel Niyongere umuyobozi wa Akati Burundi. Leta ya Zimbabwe iravuga ko itigeze ihisha makuru aribana na Major Protais Ntiranya washakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kanugizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys biriweho.
Minwe neza Veniste, tuyahere ku mugabane wa Afrika. Perezida Umaro Sisoko Embalo wa Guinea Bissau ejo ku munsi wa mbere yarasheshe inama nshingamateka na nkenguzamateka. Yavuze kandi ko amatora mashasha y'abashingamateka azotunganywa imbere y'uko umwaka urangira, kugira impari za politike zimaze igihe zizingamitse icyo gihugu zironke umuti. Itegeko rya perezida ryasohowe ryavuze ko ayandi matora y'abashingamateka azoba ku itariki ya 18 ukwezi kw'12 uyu mwaka wa 2022. Ukutumvikana hagati ya perezida Embalo w'imyaka 49 hamwe n'abashinga amateka gufise amamuko kutavuga rumwe n'ubutegetsi Domingos Simeos Pereira uyu yatsinzwe na Embalo mu matora atumvikanywe ko yabaye muri 2019 hamwe n'impari ku budahangagwa ahabwa no kuba ari umushinga amateka. Sentare ifashwe mu mugongo na ONU yashinzwe mu 2015 kugira ikire imanza bakeka ibyaha byo mu ntambara muri Repubulika ya Centrafrika yaratanguye kuburanisha abambere ejo ku munsi wa mbere. Nyene batatu ba mbere bagiye kuburanishwa nayo ni Issa Salete Adom, Usmane Yauba hamwe na Tahir Mahamat bo mu muhari w'abitwaje ibigwanisho witwa Trua R. Bagirizwa kuba barishe abanyagihugu 46 mu buraruko bushyira uburengero bw'icyo gihugu mu mihana yahitwa Kunjiri hamwe na Lemuna ni ku itariki ya 21 y'ukwa gatanu 2019. Muri Afrika kandi Ethiopia yarirukanye umumenyeshamakuru akorera kimenyeshamakuru cyandika The Economist cyo mu Bwongereza ku itariki ya 13 z'uku kwezi. Leta ya Ethiopia yarakuye ko Tom Gardner uburenganzira bwo gukurikirana amakuru muri Ethiopia acahabwa amasaha 48 yo kuzoba yaravuye muri icyo gihugu. Mu kwezi kwa gatanu 2021 abategetsi ba Ethiopia barirukanye kandi umumenyeshamakuru Simon Marks akorera ikimenyeshamakuru The Times cyo mu Bwongereza. Nyene
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni ku ntambara iriko irabera muri Ukraine. Abasirikare barenga 260 ba Ukraine barakuwe mu kibanza cya Azovstal mu gisagara cya Mariupol ejo ku munsi wa mbere. Icegera cy'umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Ukraine Anna Maria yavuze ko 53 muri abo barwanyi bakomeretse bikomeye kandi baci batwagwa ku bitaro bya Novoazovsk mu buseruko bwa Mariupol kuvurirwayo. Abandi bagwanyi 211 baci batwagwa mu gisagara cya Olenivka, hagenzugwa kandi nabiyonkoye kuri Ukraine bashikikiwe n'u Burusiya. Umutegetsi yavuze ko kubarekura byaciye mu guhanahana imbohe zo mu ntambara hagati y'u Burusiya na Ukraine. Amakuru avugwa ku mugabane wa Amerika, abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bazofata urugendo muri Mexique muri indwi kuganira n'abategetsi b'icyo gihugu. Ni nyuma yaho Perezida Andrés Manuel López Obrador wa Mexique agabishije ko atazitabira inama izohuza ibihugu byo ku mugabane wa Amerika, kiretse ibihugu byose byo muri ako karere biyitumiwemo. Perezida López Obrador yatangaje mu ndwi iheze ko mu gihe Leta ya Perezida Joe Biden yokumira Cuba, Nicaragua na Venezuela muri iyo nama itekanijwe mu kwezi kwa gatandatu i Los Angeles muri Amerika, we atazoyitabira ahubwo azoserukirwa n'intumwa. Perezida wa Bolivia nawe Luis Arce yavuze ko atazoyitabira kiretse ibihugu byose byemerewe kuzoyibamwo. Shiri nayo yavuze ko yifuza ko iyo nama ihuza bose uko bishoboka. Leta Zunze za Amerika yaraneguye inyifato y'abategetsi ba Cuba inyuma y'ihagarikwa ry'abantu 100 bitabiriye imyiyerekano yiyamiriza leta mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Leta ya Biden yaranse kwemera kandi perezida wa Venezuela Nicolas Maduro hamwe n'uwa Nicaragua Daniel Ortega. Amerika ivuga ko amatora yabashize ku butegetsi yabayemwo amanyanga.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umunyarwanda wahoze mu ngabo z'u Rwanda yatawe muri yombi n'abashinzwe umutekano muri Uganda. Robert Kabera wari ufite ipeti rya sergent major yari impunzi yemewe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziba i Kampala. Emmanuel Munyaneza aravuga ko Robert Kabera yagendaga yigengesera kandi ko u Rwanda rwamushakishaga. Navuganye nawe mbere yuko nza muri studio atangira mbwira uko yafashwe.
Robert Kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki 13 mu masaha ya saa 3 i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya Uganda.
Bamufatiye iki?
Guhera ejo kugera uyu munsi ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo Leta y'u Rwanda yabimurega. Ibyo aregwa ntabwo ari ibyo akoreye Uganda, niyo makuru dufite.
Leta y'u Rwanda se imurega iki?
Mu byo twagiye twumva mu binyamakuru bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye bwo bizwi nabo mu Rwanda.
Ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda mba muri Uganda, nkawe nk'uhagarariye impunzi, hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko Robert Kabera ashobora kuba ashakishwa?
Ntabwo byagaragaraga, ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange, wabonaga afite ubwoba, ari umuntu ugenda wigengesereye udakunda kuboneka ahantu henshi. Nibwo arakimara kubona ibyangombwa vuba aha by'ubuhunzi byuzuye.
Yari amaze imyaka ingahe muri Uganda?
Yaje mu 2020.
Yari afite irihe garade mu ngabo za RDF?
Yari sergent major dukurikije uko avuga muri statement.
mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko bivuga cyashuraga kugaragaza ko ashobora kuba ashakishwa ntago umuntu bamufata bitunguranye
kuri za social media ziva zandikirwa mu Rwanda hagiye hagaragara izina rye bavuga ko Robert ari mu Bugande kandi akwiye kujyanwa mu Rwanda ariko ntabwo twari tuzi ko bizageraho iyi leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi
hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi
ibimenyetso birahari kuko mvugana nawe isaha ya saa tatu yarampamagaye arambwira ati muntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose hari ndahabona imodoka enye za polisi amapikipiki atatu ya polisi ariho abapolisi ati hari trupe y'abapolisi irenga nka 50 muntabarize ati ndapfuye afite ubwoba bwinshi mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa sema y'ukorana na ofisi y'impunzi hano ahageze ni umugabo major bamwita John ubwo byanyeretse ko already koko afashwe kandi na leta yabimenye kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata byumvikana ko iyo bitarimo leta nta yari kurekurirwa aho ngaho kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri Orudi Kampala kuri polisi yaho muri CID urumva ko urwo rugendo rwo kumusanga iwe ari polisi nganicyo yaje kumureba igasaka urugo rwe akaza n'abashinzwe impunzi ibyo byose hari uburyo izo nzego zatumanyeho birangira bamufasha
ubu se tuvugana aracyafungiye kuri Old Kampala Police Station cyangwa afungiye he
oya ntagifungiyeyo amakuru dufite ni uko ubu yaba ari aho bita Kireka
abafungirwa Kireka n'abantu bameze bate
abafungirwa Kireka ni imiteye igenzura ibyaha ngo bikomeye ngo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho ubwo ibyaha bye bizashobora n'abafite ibyaha byamuhama badafite ibyaha ntibizamuhama zabo umwere niko twe dutekereza uburyo bwa procedure uko bukora hano
hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba bigeze bafatirwa aho ngaho i Kampala bivuye ku busabe bwa leta y'u Rwanda
nyuma ya lockdown cyangwa se nyuma yaho Jenerali Kayihura atakiyoborera polisi iyi niyo kesi ya mbere ibanje
Emmanuel Bizimana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i Kampala ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi amashyirahamwe yigenga haranira uburenganzira bwa muntu aravuga ko impunzi zahungiye muri Congo no muri Tanzania zihohoterwa iyo raporo yakozwe ku mibereho y'impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu by'akarere ka EAC ivuga kandi ko ababa mu Rwanda no muri Uganda babayeho neza Pierre Claver niyo nkuru
Ishyirahamwe Rukristo ryigenga rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi rikorera hanze y'igihugu niryo ryafashe ya mbere mu gukora amatohoza ari mu cigwa cerekana ingene impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bitandukanye zahungiyemwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Armenia yongere atwara Kat Burundi yiganije Ijwi ry'Amerika ingene izo mpunzi zibayeho mu Rwanda muri Tanzania muri Congo no mu Buganda
cyane mu gihugu cya Tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa bamwe bakabatahukana ku nguvu abandi bakicwa abandi bakanyuruzwa abarundi bahungiye mu Rwanda barafise akarusho hamwe na zahungiye mu Buganda cyane cyane twabonye ikibazo kiri mu impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania hamwe na Congo hari amategeko y'igihugu cya Tanzania gihonyanga kandi ngaha mboneyeho n'akaryo ko kuvuga yuko ishyirahamwe ya CAT igiye gukorana n'andi mashyirahamwe yo mu karere kugira twitwarire igihugu cya Tanzania.
Leo Paul Sharangabo icegera cyo twara urunani gw'abaharanya gateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH vika aratanga ubururero bw'amabi akoregwa mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania.
Urumva ko hari impunzi ziza ntizakirwe n'abakiriwe bagafatwa nabi, muharumvise ko bagiye barabatemagurira ibitoke bakabuza gukora bakabuza ikintu cyose cyo bateza imbere. Abishwe abanyurujwe duhere nko 2015 bari hafi muri 200 bagiye gupfungirwa i Burundi, nabo bari muri abanyurujwe abo twashoboye kumenya nabashika ku 8 babatwaye bitemewe n'amategeko. Nuko ibi bihugu byo zivugira kugira ngo ntizibane zicwa n'inzara z'abarundi zigire umutekano.
Ayo mashyirahamwe yerekana ko u Rwanda n'Ubuganda ari byo bihugu bigerageza kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'impunzi nk'amasezerano yo mu mwaka w'igihumbi 1951 y'i Geneve mu Busuwise, ari nayo ishami HCR ryita impunzi rigendera ko. Patrice Nadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda yabwijwe ijya Amerika bimwe mu byo bahabwa nk'uturusho.
Badufashe neza kwivuza, turasa mituweli, bashobora kuduha impapuro z'inzira pasiporo z'impunzi murazizi. Abafise imodokari perimi yabo yari yaheze barashobora kudufasha bakaduha izindi, wipimisha zirya ndwara za covid, wipimisha nk'abanyarwanda. Ikindi nashobora duhaye ikarata y'impunzi, carte d'identité idufasha muri byinshi. Kwivuza bwa mbere niyo tutuberekana. Ikindi nacyo kandi ntufise udufaranga kaje kuguruza konti muri banki.
Ibyagirije nk'ibyo by'amashami yigenga ku mwaka uheze byari byashyizwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Union Africaine. Ubwo rwego rwamenyesheje ko rutewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Uwo muryango werekanye ko ari ihohoterwa rice kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya icyo igihugu cya Tanzania kibivuga ko. Rihamagara Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intore gate mu gihugu muri icyo gihugu, yamara ntibyadukundiye ko tumuronka. Icyo bikoze mu mpera z'ukwezi guheze, uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye yo muri icyo gihugu. Ubutumwa yatangiye Inyarugusu ni nabwo yatangiye Induta. Yagize ati: harageze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu, kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano, nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi. Twifuza ko uyu mwaka w'2022 worangira mwese mwamaze gutahuka. Twarondeye n'igisata HCR citaho impunzi ku isi. Tinageli, umuhanuzi ajeriwe kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya, biraba akarere ka Afurika y'ubuseruko, ibiyaga binini n'ihembe rya Afurika, aremeza bimwe mu biri muri izo raporo. Wavugira ishami ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye, yagize ati: ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo. Yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo mu makambi, akaba atakundi bafise bari kugira kubira aba HCR. Yongeye ko ati: twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse, amasoko makuru makuru yarugawe, urudandazwa ruhagarikwa. Twarabwiye akatari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi. Iryo shami mpuzamakungu HCR ryerekana ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro zirenga 300,000, abenshi muri abo bakaba bari mu gihugu cya Tanzania. Mu myaka itatu iheze abarenga 120,000 barahungutse. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi kandi kuri uyu wa mbere hatangijwe gahunda yo gukwirakwiza ibigo byita ku bihingwa, ikigamijwe ni ukugabanya indwara zibasira ibihingwa. Abahinzi ntibasarure. Inkurirambuye Desire Hatungimana.
Indwara z'ibitoke, ibiharage, imyumbati n'ibigori nizo zikunze kwibonekeza aho mu ntara ya Ngozi nk'uko abarimyi bavivugira. Izo ndwara zituma abanyagihugu barima ariko ntibimbure. Kugira izo ndwara zituzwe, Leta y'u Burundi yashinze umugambi wo gushyiraho amavuriro y'ibiterwa n'abahinga bajejwe kuzohora bayakoramwo. Isekeza ryo gusigurira abanyagihugu ryatanguriye muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi kuri uno wa mbere. Umugenzuzi w'ayo mavuriro Ntakarutimana Innocent arasigura icyo abanyagihugu basabwa.
Hamwe umurimyi wabona yakagorane mu murimi we ari nk'udukoko canke izindi ndwara z'ibitego, azobitura ajanye icyo bita ishantiye, barabira ko indwara yo yariyo, hanyuma babafashe mu kuzitorera umuti, babahe inyigisho zijanye no gukoresha uwo muti neza, kandi bongere bamenyeshe n'indwara yariyo.
Uwo mugambi wakiriwe neza cyane n'abanyagihugu, aho bamenyesha ko inzara yari barembeje kuko indwara zabatuma barima ntibimbure. Barafise ariko n'icyo basaba leta.
Tuzakira neza cyane, tuzakira na kanyamuneza kadasanzwe, kuko ni nacyo twari twirindiriye, cyane cyane ko indwara z'ibiterwa zigaragara ko zidusubiza inyuma cyane ibigufwa by'umwimbu. Uko mama se tubona kenguruka cyane.
Umugambi mu gihe wamaze kudushwaramo ni ukuri turishima cyane. Hari abantu bishoboye bashoboye kugura, hari n'abandi batwa batu benshi badashoboye kugura mwene iyo miti. Muri iki gihe rero twifuza ko leta ari umubyeyi yodufasha kugira ngo iyo miti y'abantu bato bato badashoboye kuyigura na bene bayironke, kugira ngo nabo zibararima baze barimbura.
Mu ntwaro aho mu gashikanwa basanga umugambi wa leta uzogira akamaro kanini abanyagihugu, kuko si iby'imbeshere indwara ziribonekeza ku bwinshi muri iyo komine. Umuhanuzi wa Mustantera ajejwe ubutunzi Bizimana Jean Claude akaba yizera ko abanyagihugu bagiye koroherwa na komine ikahungukira.
Iyo tubonye abantu nk'aba baje kudushyigikira mu bikorwa byo gukinga kugira ngo indwara z'ibiterwa ntizibandanye zibonekeza, turafise icyizere tudakekeranya yuko inzara izohava kugira bishike kuri ya ntumbero ya leta yaho umunwa wose uronka icyo ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Nibyumvikana yuko ibiterwa bimaze kugwara hakaboneka abaganga bakabivura bigakira, umwimbu uzokwiyongera, umwimbu umaze kwiyongera, n'amatiko n'amatagisi komine izoca iharonkera akarusho, guco n'abenegihugu nabone baronke akarusho.
Umugenduzi w'ayo mavuriro y'ibiterwa arizeza abarimyi ko indwara zigiye gutuzwa inzara igasezererwa mu banyagihugu.
Turavyizeye gose, ni nayo ntumbero ya leta yatumye uyu mugambi uza, kubera tumaze imisi tubona ko hariho indwara z'ibiterwa ziyongeranya. Turizera rero neza tudakekeranya yuko bizofasha mu gukinga ndetse no mu kuvura izo ndwara n'udukoko, byongere kandi bifashe n'ibijyanye n'amagara y'abantu, kuko bazobigisha ingene bakwiye gukoresha umuti utagize ikindi kintu wishe mu bijyanye n'ibidukikije.
Uwo mugambi kugeza ubu umaze gushika amakomine 8/9 agize intara ya Ngozi. Komine itarashikirwa ni Busiga nayo abahinga ngo bari mu nyigisho. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta ya Zimbabwe iravuga ko itakingiye ikibaba Major Protais Mpiranya wari umwe mu bibanze bashakirwaga n'ubutabera mpuzamahanga kubera uruhare yakekwagaho muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Itangazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Zimbabwe yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru riravuga ko icyo gihugu cyubahirije ibyo cyasabwaga byose ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga. Umushinjacyaha mukuru w'urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga yemeza ko Major Protais Mpiranya yapfuye ndetse agashyingurwa muri Zimbabwe. Temistocle Mutijima.
Muri iki cyumweru gishize nibwo ubushinjacyaha bw'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga IRM-CT bwatangaje ko Mpiranya, wahoza kuri uyu mutwe w'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu mbere no mu gihe cya Jenoside, yapfuye. Kuva mu mwaka w'2002 Protais Mpiranya yari mu bantu bibanze bashakishwaga n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda kubera uruhare akekwaho muri Jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Imva byatangajwe ko ari ya Mpiranya iriho amazina ya Ndume Sambao, bivugwa ko ariyo yari yarihise mu rwego rwo kwiyoberanya. Inyandiko yashyizwe ahagaragara n'ubushinjacyaha bwa RMCT ivuga ko nyuma y'iperereza ryimbitse kandi rigoye, ibiro by'ubushinjacyaha byemeza ko Mpiranya yapfuye ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 mu 2006 iharare muri Zimbabwe. Ubushinjacyaha bwa RMCT bwemeza ko Protais Mpiranya wari ufite ipeti rya majoro mu ngabo z'u Rwanda za mbere ya Jenoside yageze muri Zimbabwe mu mwaka w'2006 nyuma y'aho urukiko mpuzamahanga rusohoreye impapuro zo kumuta muri yombi, aho akaba ariho yakomeje kuba kugeza apfuye. Inyandiko y'ubushinjacyaha bwa RMCT ivuga ko amakuru yo kuba muri Zimbabwe kwamiranya yakomeje kugirwa ibanga ku bushake nawo mu muryango we ndetse n'abandi bahafiye kugezana n'uyu munsi. Mu itangazo ryayo ryo kuri iki cyumweru, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Zimbabwe iravuga ko kuva ku munsi wa mbere icyo gihugu cyakoranye mu buryo bwuzuye n'urwego mpuzamahanga rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu maperereza rwakoraga, yewe ko ibiro by'umushinjacyaha wa Loni ushinzwe gukurikirana abanyarwanda bakekwaho ibyaha hamwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe bashyizeho itsinda rihuriweho n'impande zombi rishinzwe guhuza ibikorwa by'iperereza. Mu byo ku ruhande rwayo Leta ya Zimbabwe ivuga ko yakoze harimo gushyiraho itsinda ryihariye rihuriweho n'inzego zitandukanye rifite inshingano zo gukora iperereza ibikorwa byaryo biyobowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubucuruzi Mpuzamahanga. Itangazo ry'iyi Minisiteri rivuga ko amakuru avuye mu iperereza yagezwaga ku biro by'umushinjacyaha wa Loni uko abonetse. Muri iyo mikoranire Leta ya Zimbabwe ivuga kandi harimo n'uko icyo gihugu cyafashije mu ruzinduko rw'umushinjacyaha wa Loni wabonanye na ba visi perezida babiri b'icyo gihugu bavuga kuri dosiye ya mpiranya. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Zimbabwe ikavuga ko ikirenze kuri ibyo, Zimbabwe ariyo yatanze uburenganzira bwo gutaburura ibisigazwa by'umubiri wa mpiranya igihe byakekwaga ko ari ushyinguye mu mazina ya Ndume Sambao, kugeza no kugutanga uburenganzira bwo kujya gukora ibizamini bya ADN muri laboratwari yo mu Buholandi. Leta ya Zimbabwe binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikavuga ko itafashije urwo rwego rwa Loni gusa mu bijyanye n'amaperereza, ahubwo inafasha Leta y'u Rwanda binyuze mu mibanire y'ibihugu byombi. Ayigatanga ingero ko yakira inyandiko mpuzamahanga zisaba iyoherezwa mu Rwanda ry'abakekwaho ibyaha kandi ko zigeze ku ntera zitandukanye zikorwaho. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Zimbabwe ivuga ko bihabanye n'inkuru zirimo gukwirakwizwa ku bitangazamakuru byo kuri interineti n'imbuga nkoranyambaga ko icyo gihugu cyaba cyarahishiriye umunyabyaha, ahubwo cyo cyafashije umushinjacyaha wa Loni mu gutahura mpiranya. Itangazo ry'iyi Minisiteri riti, twemeye gukorana nabo kuko ntacyo twari dufite twagombaga guhisha. Iri tangazo rigasoza rivuga ko Zimbabwe nk'igihugu kigendera ku mategeko itazigera icumbikira abanyabyaha kandi yakiriye neza imyanzuro yavuye mu bizamini bya ADN cy'uwakekwagaho ibyaha.
Urakoze Temistocle Mutijima. Hano turangirije aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baru wafashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi, uwibarira yibeshya agira ngo nyiraburo ni nyirasenge. Ni byiza rero kutirarira, mbibutse ko nyiraburo ari umukobwa wa Ndabarasa akaba nyina wa Nyiragaheka. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Vazaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha. Waho muri hose kwifidore ntacyo, ibagere ku mutima tubifurije kuramba. Muraho, muraho, murakoma, muraho aho muri hose. Muze twumva amakuru kuri radiyo ya Jubilee.
Yeah.